Kumwe nanje Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro nifatu Alimas Kalala, twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakozi b'ikiganiro dusangiye ijambo aho muri hose mudukurikira kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro dusangiye ijambo uyu munsi turibanda cyane ku kibazo cy'impunzi. Ndaha mikoro mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akorera mu Rwanda.
Etienne Karekezi, urakoze. Nchuti namwe bakunzi bi radio ijwi rya Amerika, turabaramukije tubifuriza n'ikaze muri kino kiganiro dusangira ijambo. Kuri uyu munsi turashimikira cyane cyane ku munsi mpuzamakungu hariwe impunzi. Impuguke mu bya kayise ka Afrika zerekanye ko akarere k'ibiyaga binini vya Afrika kamaze imyaka irenga 80 gatanguye kumvikanamo ijambo impunzi. Ivyo bikagaragaza ko iyo myaka ishobora kuba ihuriranye n'ibihe by'intambara ya kabiri y'isi yose. Ibyabaye imbere y'ico gihe nubwo tuvyumva mu migani na kayise katandetswe n'ibidwishusho nyayo yuko guhunga mu karere k'ibiyaga binini vyagiye birakurikirana. Uko biri kose muri iki gihe aka karere ni kamwe mu turere two ku isi ikibazo c'impunzi kimaze igihe kitaratorerwa umuti urama. Bamwe mu bahinga mu vya politike y'akarere bakunze guharira ku bibazo bitandukanye barashimangira ko iki kibazo gishobora gutorerwa umuti mu gihe amareta y'akarere yoshira imbere gukorera hamwe maze akaraba inyungu za bene gihugu bose aho kuraba ubwoko canke akarere abari ku butegetsi bakomokamwo. Ariko iki ni kibazo tuzogaruka ko ariko uyu munsi dushimikire cyane cyane kubiraba uko abo banyagihugu bahunze ibihugu byabo babayeho mu buhungiro n'icizere cy'ubuzima basigaranye. Tugiye gushimikira cyane ku mpunzi z'Abarundi, ntimuje kure kuko tugiye guca mu makambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda, irusenda muri Congo, Induta muri Tanzania, tugasozerera mu Buganda. Turaha ijambo cyane cyane impunzi z'Abarundi nk'uko twamaze kubivuga.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Imyaka itandatu irarumanya neza impunzi za mbere z'Abarundi zitaye zikomoka zikakirwa mu makambi y'impunzi atandukanye kuva mu mwaka w'2015 nka bose bahunze imvururu za politike zakurikiye gushaka kwitoza kwa nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Reka duhere Mahama mu Rwanda ahahungiye abavuye mu ntara z'uburaruko nka Kirundo, Ngozi, Kayanza, Muyinga, Karusi, hamwe n'Ibujumbura, Igitega, Muramvya n'ahandi. Iyi kambi icugururwa mu mwaka w'2015 yarimwe abarenga 60,000, ubisigayemo abarundi barenga 36,000, abandi barenga 10,000 baba mu bisagara. Zimwe mu mpunzi zikiri Mahama zivuga ko umwanya wabaye muremure batari mu gihugu c'amavukiro. Ico bikoze barashima ko baharonkeye umutekano bari barabuze iwabo. Iyo kambi ikiyibangamiye cyane ni ndazindaro mu bana babigeme hamwe no kunywa ibyayura mutwe mu rwaruka rw'abahungu.
Ntwarinda kandi nta mubyeyi n'umwe twari twazana cyo biba ngombwa ko mpagarika. Je narumufina umwaka. Nyamati myaka ibiri mbwa umwaka umwe narawize mfisinda maze kubyara niho ntasubiye wapi nikanyorohera.
Ababyeyi bamwe baragiye hamwe kugira ngo bagwanye izo ngeso mbi.
Hahaza umushinga wo kuhagira tubakobwa babyara batugira tubatere inkunga tubashyire ku ishuri hamwe tukabashyira ku ishuri none abana babo bazasigara abandi kubategera ababyeyi. Icya bituma turaba twebwe tuba twicaye mu rugo tavuga duti nimureke kuja ku ishuri kuko ku ishuri ni kazaza k'umuntu ni mujeni mu bampe ndababasigarana kuko nama ndi mu rugo kuko ndi hafi kuko ndakuze umwanya wo gukurera abo bana ndabushoboye kuko nagenda nazaye ndabizi.
Twebwe turifuza gutahana urwaruka ari ruzima nta n'ikindi kituraje ishinga. Twarafashije abigeme benshi ubwa kera wasanga buzuye ngaha aye mu moraya mavirage batiga ariko ubu uye umwana wese akubitirwa kuja ku ishuri. Ego abahungu mu kubigisha ibyo guheba urumogi twafashe umugwi muto muto umuhungu mutumu wundi rero ngaha aye mu mugwi wacu turerekana ibizira nta mukobwa agenda ijoro ivyo rero tukabicisha mu mvino mu bitito mu bisokozo no mu migani eka no mu mvino za kera
cishamo nka kavyuno gahanura twumva
ngoma y'ikigwanda muzanye yuhu ndamuzanye
ikiza cyo mugera wa corona caje cunyura ibintu muri yo kambi kuko ibiciro by'ibiribwa byankenerwa byaduze bituma hatera inzara zangeso mbi mu gwaruka ziriyongera ishiramwe muza makungu hase akagita imunzi naryo riragabanya ifungurwa n'amafaranga ahabwa impunzi abo barundi bavuga ko batakigira nubwo bacumbisha kumwe
ibiciro byaraduze kiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'ijana na 50 ijana na 80 bitewe nuko iyo biva bimeze kiro cy'ibiraya n'amajana 250 hagati y'amajana 250 n'amajana 3 n'umuceri nawugeze ku gihumbi kiro hagati y'amajana 9 n'igihumbi imbere yuko koroni tera ibitoki ntivyagurwa ku kiro mu mwikambi ibiraya byaragurwa amajana 280 ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana 2 n'amajana 250 n'amajana 250 n'amajana 3 bitewe n'ubwoko bw'ibiraya ukubona ari byiza ego ibijumbu byandurwa bisanzwe umuturi w'amajana 2 w'amajana 4
twarasumira mu masoko atandukanye icyo tubuze mahama tukagisumira mu Kabeza ariko ubu harabari bashoboye no kugenda mu giturage kurima ariko ubagacingere inshuro bakagenda bakaronka nka imajana ndwe bakayasumisha ariko ubu nyene baratekereje ninza riba kubita gusa
yamara naho biruko harabagerageje kwiramarema nk'uyu musore yahigiye umwuga wo kuririmba azwi ku kazina k'ubuhizi ka full stop
muzi cyane mu Kanyosha ku izina rya Sharobarman ya ariko nyuma yo kuva mu gihugu kubera ibibazo by'umutekano ubazo bitandukanye murabizi umuziki sinawo hagaritse kuva ngeze hanze igihugu nakomeje gukora ahubwo byarushirijeho kuko ninje mu muziki byeruye aho nakoze indirimbo muzi cyane yakoze ku mitima benshi yariyo 2015 2015 waramenya amaraso menshi tu inzira karengane basira uko baremwe amoko n'ibindi nk'ibyo ugashaka kwiharira WhatsApp ya
uwuseruka izo mpunzi ziri mu ikambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse avuga ko inyuma y'imyaka 6 hari byinshi byo gushima naho hatabuze agahaze ahanura abagenzi we kwiteza imbere aho kuguma bateza amashi imfashanyo
twashitse hari bikogwa byinshi bitarwa ko bitwoba mu mazu y'amatente uno munsi inzu zarobatswe z'amabati twashise atamazi dufise abantu bashobora kunywa uno munsi amazi ariho uno munsi amavuriro ariho mu bice bitandukanye Mahama ya mbere na Mahama ya kabiri kubahazi uno munsi abana amashure arahari abana bariga ikirenze cyose turashima cyane igihugu cyatwakiriye muri imyaka 6 ku mutekano ariko sino heza ntabwiye bene wacu yuko harageze aho umwe wese akwiye gusohora amaboko akagira icyo akora kugira ngo natwe muri ibi bihe mwumva n'ubutunzi mu isi busa n'uko bwagiye bugabanuka ariko kugira ngo bikunde dushobore kugira icyo dukora ninacyo gituma hariho imigambi cyangwa imishinga itandukanye uno munsi iri kwiragerageza kuvuga ngo nimwiteze imbere niba ari two duke ushobora kuja kurondera ariko nawe ukagira icyo wihangira nk'umurimo kugira ngo mu banyagihugu b'igihugu cyatwakiriye uko biteze imbere canke uko bigira natwe dushobore kwigira kugira ngo turabe yuko twotunga imiryango n'abana bacu kugira ngo tuze dutabaruka amahoro ni byiza abataha biyumvemo amahoro uwiyumvira gutaha agende yiyandikisha sere baracandika bagende kandi bigende neza kandi n'abasigaye twumve yuko nta kibazo na kimwe ku basigaye nabo kumbure atarumva umutekano mu mutima wiwe azi icyo yahunze yumva kitararangira nabo twubaka inkambi yacu ya Mahama ahasigaye Imana izokomeze igire neza igihugu cy'u Rwanda n'inkambi yacu ya Mahama murakoze
bakunzi b'ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika
Tumaze mwaka urenga dukora ibiganiro muri Sanga turi mu ngo zacu twirinda COVID-19 tutabasha kubaha ijambo uko ikwiye.
Tubararike. Guhera muri iki cyumweru gitaha tuzajya tubagezaho muri Sanga turi muri studio z'Ijwi rya Amerika kuwa gatatu no kuwa kane.
Tubaye turabateguza ko tuzoza turabaha ijambo muri Sanga kuwa gatatu no kuwa kane.
Reka dusimbire mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho hari impunzi z'Abarundi barenga 44,000 naho nyana ba mbere bahashitse mu mwaka w'2015 bahunze nka bagenzi babo bari mu Rwanda. Imvuru za politike zadutse kubera ugushaka kwitoza kwa nyakwigendera Perezida Nkurunziza. Abariyo baturuka cyane cyane mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Rumonge na Ngozi. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yagendeye ikambi ya Rusenda kuturabira uko uyu munsi muzamakungu sanze impunzi zifashe.
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ziri mu nkambi ya Rusenda na Murongwe. Izindi ziracyari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange. Mu Rusenda hari impunzi zitangaza yuko ari byo zahindiye muri ako gace k'igihugu muri imyaka itandatu ziyamaze, nubwo zifite ibibazo by'inzara no kutavugwa neza. Iyi ngambi ya Rusenda ni muri teritwari ya Fizi, ubicumbikiye impunzi zirenga 30,000. Rusenda iherereye mu majyepfo ya Uvira. Muri iyi myaka itandatu izi mpunzi zimaze mu buhungiro, hari byo zahinduye biri mu rwego rw'ubuhinzi, uburobyi ndetse no kwiyunguruza. Habiyaremye Maria yatangiranye ingambi ya Rusenda tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2015. Twamusanzwe mu rugo ari kumwe n'abuzukuru be batatu bicaye bari guharura imyumbati. Aragaruka ku buryo Rusenda yari imeze imbere y'imyaka itandatu ishize.
Twageze aha mu Rusenda mu 2015, hanyuma batuzanye ngaha twahasanze ishyamba rinini rinini atanu muhanu hari, ndetse n'inyoni zo mu kirere ntizaboneka n'ibisiga. Hanyuma tuhaba icyo gihe abagabo ntibasinzira, barara bateramye twibaza ko inyamaswa ziturya canke n'abatwica bo twica. Tuhabaye ishyamba ryaratemuruwe.
Claude Kubwimana ashinzwe umutungo mu ishyirahamwe ry'abahinzi b'umuceri mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko muri inkambi bagezemo ari ishyamba ubu yahindutse icyitegererezo mu rwego rw'ubuhinzi, kuko ari imashini zihura imyumbati n'umuceri.
Abatwakiriye ibi bisagara byatwakiriye byose byahurira kuri mule imwe ihura ubududu. Ariko ugiye kuraba gushika uyu munsi aha mu ikambi gusa tuzadufise mule zirenga 20, ndetse turafise na mule imwe ihura isekuru umuceri.
Nibizi Foste wayoboye inkambi ya Rusenda kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2017, agaragaza yuko bakigera muri aka karere ka Fizi bakunze kwita zone ruje bitewe n'imigwi yitwaje ibigwanisha ikabamo. Habaye kwinubana hagati yabo n'abakongomani, ariko ubu bakoze umuryango umwe.
Abakongomani barashaka mu Barundi n'Abarundi barashaka mu bakongomani. Hari abana benshi dufise bamajije kubyagwa hano babyagwa n'abakongomani n'Abarundi. Hari abamajije kujya gutora abagore nyene mu gikongomani.
Nubwo izi mpunzi z'Abarundi ziri muri inkambi zivuga yuko ari byinshi zahinduye muri imyaka itandatu zimaze muri iyi teritwari ya Fizi, zivuga yuko ari imbogamizi zihura nazo zirimo inzara ituma zimwe muri izi mpunzi hari zihunga inkambi ya Rusenda zigasubira i Burundi. Munezero Esperance wujuje imyaka itandatu mu nkambi ya Rusenda, twamusanze ari gucuruza udukara ku ibarabara ahetse umwana.
Turamara amezi 4-5 tudapokeye. Bageze muri amezi 5 ngo baraje kudupokera naho nyene, baca baduhereza amezi 2,039. Ibyo 39 kugira urihe rya deni warya muri amezi 5 ntigikunda. Ucuhitamo kugira iki? Gutekera ugatoroka inkambi ugahunga. Rero ababyumva bo baca bibaza ngo Abarundi bariko barahunguka. Bongo nta guhunguka, ahubwo ni uguhunga
gusa. Nubwo ari impunzi zo muri iyi nkambi ziri kwihungura ku bwinshi kubera ibibazo by'inzara n'ubuvuzi ndetse n'uburezi bw'abana butari bwiza, hari izindi mpunzi ziri muri iyi nkambi zidakozwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo ari ubuyobozi bushya, Marshal Nintahazwe ari mu badakozwa guhunguka.
Ibyo twahunze mu bisanzwe ntibirahera, kuko umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD uricara wa wundi
ibi bikogwa ni biricari bya bindi nico gituma niyo abagenzi bacu ariko barasubira mu gihugu kubera ubukene kubera inzara kubera ubuzima bubi tubayemo twebwe turacyafise amakenga ku mutekano wacu
sa mu rusenda ho nyine hari impunzi z'abarundi zugarijwe n'ibibazo by'imibereho mibi ahubwo ni impunzi zimaze imyaka 2 mu ngambi ya gategonya kabivira iri mu mujyi wa Uvira nazo zugarijwe n'ikibazo cy'inzara nzitonda Fidel amaze imyaka 2 muri iyi ngambi kwawe yasotse urupangu rw'ingambi y'agateganya kabivira agiye gushaka aho yakorekeraka kugira ngo abone ibyo afungura
imibereho dufise ni mibi kubwo kujya nabi tujya rimwe ku munsi naho nyene tukajya ibintu bidafashe bidahiye bitameze neza
mu ruzinduko umuyobozi wa seri muri Congo Liz Kipam Ahua aheruka gukorera mu ngambi ya Murongwe yavuze yuko ibibazo izimpunzi zigenda zihura nabyo byatewe nuko amafaranga bari biteze gufasha izimpunzi z'abarundi ziri muri Congo yagabanutse bitewe na virusi ya corona yugarije isi.
Vedaste Ngabo arakoze. No muri Tanzania uno munsi usanze hakiri impunzi z'abarundi zirenga gato 130,000 iruhande y'abakongomani barenga gato 60,000. Abo bose bari mu makambi atatu ariyo Ndota, Nyarugusu na Mutenderi. Nk'abagenzi babo bari muri Congo no mu Rwanda aba mbere bahashitse mu mwaka w'2015 nabo nyene bahunze imvururu za politike zatumye bagenzi babo bahunga abariyo baturuka cane cane mu ntara za Rugigi, Rutana, Makamba, Bururi, Cankuzo, Muyinga na Ngozi. Mugenzi wacu James Jovin yabagendeye arabaha ijambo.
Ndagushimiye Pierre Clever niyo nkuru. Mu gihugu cha Tanzania impunzi z'abarundi ziri mu nkambi zitatu arizo Nduta, Nyarugusu na Mutenderi zose ziri mu karere ka Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu. Ishami rya ONU gita ku mpunzi haseri rivuga ko izo mpunzi zigera ku 150,000. Mu biharuro bishasha byatanze mu kwezi kwa gatanu imyaka 6 irarumanye impunzi z'abarundi zihungiye muri izo nkambi ahanini bivugwa yuko bahunze ikibazo cy'umutekano ariko niyo bahungiye naho bahasanze ibibazo nkamwe n'ibyo bituma batabayeho neza mu buzima bwo mu buhungiro. Mu bitigiri dukura ku gipolisi muri komine Kibondo abarenga 18 baricwa uko umwaka utashye bagirizwa ubwizi bwa nabi ivya politike hamwe n'ubusuma naho amakuru yabo adakunze gushigwa habona. Abarenga 25 nabo baraburirwa irengero abandi barenga 75 barafungwa mu gashoburu ku mwaka utashye bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye ariko bakabura uko babigenza.
Nkubu leba imyaka ngenga handa hafunze imyaka 6 nta munsi ntumwijuru ryijana atamumanyurujwe none bajahe baziriki na madeni bafise bwo kwishura.
Mu gihe makungu arimo kwizihiza umunsi mpuza makungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi, impunzi zahungiye mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na seri gukemura ibibazo bizihambariye cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke uhangayishije impunzi.
Rero turasaba kweri kimba twarahunze igihugu cyacu twahunze kubera atamutekano kwiye uhari turasaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro
heraba aho buherutse seraba aho Nyarugusu akajagari kahabaye kahabaye mundwi heze gushika ni isaha na mutekano na mutoyi nabo nyene bafise hariya Nyarugusu.
Mu mwaka w'2018 leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusangi yose ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanyi bazo naho muri 2019 yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ntibishyire mu ngiro. Ibyo bibazo navyo ni bimwe mu byateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe byanse bikunze.
Kupotea kwa wakimbizi katika mazingira
cya mbere ni kibazo cy'umutekano hari ababurirwa irengero. Iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorera ko nico gituma mubona yuko haciye ikiringo cy'umwaka hatekanye ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo bakora amabi. Hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekugwe. Icyo kibazo ndagisigiye buramatari azogikorerako. Kubijyanye n'ubusuma ndemera yuko icyo kibazo kiri mu nkambi zose nkuko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu.
Matukio ya ujambazi yapo
Impunzi z'Abarundi zatangiye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'2017 naho biruko benshi bavuga yuko bataha kubw'amabi bahura nayo mu nkambi naho icyo bahunze gisa nk'itarakemuka. Mu bitigiri dukura seri Abarundi bamaze gutaha barenga 80,000 mu gihe abasigaye barenga gato 150,000. Uretse Abarundi abandi bantu b'impunzi baba muri Tanzania na Banyekongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu. Ibitigiri bitangwa na seri byemeza ko barenga 70,000. Amategeko y'igihugu cya Tanzania ateganya yuko impunzi zose zotaha mu gihugu cy'amavuko. Mu nama zitari zike Leta ya Tanzania yama yakoze mu nkambi za Nduta, Nyarugusu na Mtendeli ihamagarira impunzi gutahuka yitwaza yuko amahoro yagarutse mu Burundi.
Ko jitokezeni kwa wingi kwa sasa, jiandikisheni mureje nyumbani.
Kubwite rero ni mugende kuyandikisha muri benshi musubire muhira.
Kwa namna Burundi hali ya amani ilivyotamaraki.
Uravye ukuntu Burundi amahoro yasasagaye.
Hatuna sababu ya kuendelea kuhifadhi wakimbizi kutoka Burundi.
Na mambo ndivyo dufise kubandanya dutunze impunzi ziva mu Burundi.
Naho biruko impunzi ziratakamba. Yuko nyabuna icyo bahunze gisa nk'ikitarakemuka kandi buri muntu yahunze ukwiwe gusa bagatahukana uwo byishakiye.
James Jovin arakenuye igihugu cy'Uganda nico cahaye indari impunzi nyinshi kuruta ibindi bihugu byose ku mugabane wa Afrika kandi kiza mu kibanza ca kabiri ku isi hose ukurikije ibitigiri dukesheshiramo impunzi makungu gita impunzi HCR. Aha hariyo hafu muri yone n'igice w'impunzi muri abo Abarundi barenga 50,000 mu gihe uyu munsi ushitse ico gihugu cugarijwe bikomeye n'ikiza c'umugera wa corona. Ushobora kwibaza uti imikambi ya Nakivale irimwo n'Abarundi byifashe gute? Reka twakure umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Buganda, Ignacio Sibahizi, atubwire ingene vyifashe ngaho.
Urakoze Pierre Clever. Amateka y'impunzi muri Uganda wayahera mu myaka y'1940 mu gihe cy'intambara y'isi yose ya kabiri, ubwo impunzi 70,000 zakuwe mu gihugu cya Polanyi zazanywe ku butaka bwa Uganda. Nyuma yaho Ubwongereza bwari bwarakoronije Uganda bwafunguye izindi nkambi z'imfungwa z'igisirikare cy'Abongereza cyafateraga ku rugamba. Zimwe muri izi mpunzi zaje gutahuka mu 1950. Kuva icyo gihe Uganda yatangiye kwakira impunzi kugeza n'uyu munsi. Muri aya masaha turimo kuvuga, impunzi zituruka mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo kwakirirwa mu karere ka Bundi buryo mu burengerazuba bw'igihugu. Izirimo kuza ubungubu zirimo kuza zigana izindi zigera mu 1,400,000 ukurikije imibare ya HA, kandi akaba zigizwe n'ubwenegihugu butandukanye burimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo, Ethiopia, Eritrea, u Rwanda, u Burundi, Somalia ndetse n'izindi nkeya zituruka hanze ya Afurika nko mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Umubare munini w'izi mpunzi ziri muri iki gihugu ugizwe n'izo muri Sudani y'Epfo zigera ku 1,000,000, hagakurikiraho izo mu gihugu cya Congo ziri hafi 400,000. Inyinshi muri izi mpunzi nizituye mu makamba nyanyagiye igihugu cyose, gusa hari n'izituye mu mijyi itandukanye nka Kampala, Mbarara, Arua n'ahandi. Muri ibyo bice byose bibamo abahunze ibihugu byabo, umunsi wahariwe impunzi ku isi wari usanzwe wizihizwa, ariko kuvaho icyorezo cya COVID-19 cyaziye ntabwo ukizihizwa kubera gushaka kubahiriza amabwiriza yo kwirinda. Twavuganye na zimwe mu mpunzi kumenya icyo zaba zahombye kuba zitihije uyu munsi wahariwe impunzi ku isi.
Mu bisanzwe mu bihe bisanzwe barahura bakiginana, ariko muri iki gihe biragoye kugira ngo dushobore gukorana, kugira dushobore kubyina
mu buryo bundi. Ntacyo impunzi zizahungabanaho kuri uyu munsi wabaye cyangwa utabaye.
Ariko iki kibazo cy'icyorezo kizimereye gite?
Bigeze kuri ntarko y'impunzi twari dusanzwe dufite buzima bubi, bitugiraho ingaruka cyane ku buryo n'ibiryo bari basanzwe badupokeza babigabanije.
Ingwara nazo ziguma ziyongera mu ntuze mu mpunzi. COVID unya ni nyinshi cyane.
Icyorezo kigitangira, ingaruka zahise zigera ku mpunzi, kuko imiryango izitaho yagabanyije imfashanyo yazigenerwaga nk'ibiribwa ndetse n'izindi serivisi zimwe zirahagarara, izindi ziragabanuka. Icyatumye imiryango igabanya izi mfashanyo ni iki? Ryan Anderson ni uwungirije umukuru w'umuryango wita ku biribwa ku isi PAM muri Uganda.
It is indeed a fact that in April of this year, WFP reduced its entitlements provided through general food assistance.
Ati nukuri koko gutwagabanyije ibice 30% ku mfashanyo yagenerwaga impunzi mu buryo bw'ibiribwa n'amafaranga mu nkambi zose z'impunzi mu gihugu. Ukurikije leta ya Uganda, ubutegetsi bwakoze ibishoboka byose bijyanye n'ububasha ifite ku buryo n'impunzi zitasizwe inyuma mu migambi yo kurwanya icyorezo cya COVID-19, akabisaba imiryango mpuzamahanga nayo gukora akazi kayo. Hilary Onek ni minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu.
Our government has done its part by offering a conducive environment for the reception and delivery of humanitarian.
Ati leta yacu yakoze akazi kayo, twashyizeho uburyo bubereye impunzi n'imiryango izishinzwe kuba yakora yisanzuye kuzifasha. No muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo, impunzi ntabwo twazisize inyuma, twazifashije nk'uko dushoboye. Hari umubare munini w'impunzi ziri mu rwego rw'impunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro cy'imyaka 5 kigenwa na HCR mbere yo kwemeza ko ibibazo byatumye izo mpunzi zihunga byanze gushira. Zimwe mu mpunzi zo mu karere ziri mu rugo rwego harimo izimaze imyaka 10 no kurenga kuri 20 mu gihugu, nk'izo muri Republika ya Demokarasiya ya Kongo, Burundi, Somalia, u Rwanda, Eritrea n'ahandi. Nubwo HCR itanga ibisubizo bitatu ku bibazo by'impunzi, ibyo no gutahuka ku bushake gushakira ikindi gihugu cya gatatu impunzi yatuzwamo Burundi cyangwa guhabwa ubwene gihugu mu gihugu cy'ubuhungiro. Itegeko nshinga rya Uganda ryo ntibyemerera impunzi cyangwa ukomoka ku muntu wahungiye muri iki gihugu kuba yahabwa ubwene gihugu. Gusa nanone iri tegeko ntirikurikizwa cyane. Impunzi nyinshi zimaze mu gihugu igihe kirekire, zimwe zagiye ziva mu makambi zigatura nk'abanyagihugu.
Bahize na urakoze.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Naho biruko ntiyabuze abatahuka. Mu myaka 6 iheze, Abarundi barenga 120,000 barahungutse bavuye muri ibyo bihugu byose. Aba ni bamwe twaganiriye batahutse bavuye mu Rwanda kuva mu kwezi k'8 umwaka uheze.
Ndanezerewe cyane gose. Yego. Umutekano ndawizeye nk'uko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza.
Isomo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse.
Ubutegetsi bw'u Burundi bwakiranye ugweze abatahutse, bugasaba n'abakiri inyuma guhunguka. Uyu n'umushikiranganje w'intore y'agati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yariko yakira impunzi zivuye mu Rwanda mu kwezi k'8 umwaka uheze.
Leta y'u Burundi ni leta mbyeyi yiteguriye kwakira Abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose. Niyifuza na gatuku ari Abarundi baguma baturatura mu mahanga.
Muti none abahungutse bakigwa gute, basanga ibintu byabo bimeze gute? Aba ni bamwe mu baheruka guhunguka baganiriye n'Ijwi rya Amerika bashikiye cyane cyane mu Kirundo, Rugigi na Ngozi.
Twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo cy'abantu bahungutse mu bijyanye no kwivuza no gufungura no kuryama.
Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzayiza kutwica iradukuraho pe.
Mu kibano n'ukuri nta ngorane. Ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijyanye n'ifungurwa n'uburaya.
Buragoye, tubasaba leta yuko abahunze bari kubuzi ko bubusubira ko.
Useruka ishyirahamwe mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi aheruka kugendera impunzi mu bihugu bitandukanye muri Kongo, mu Rwanda no mu Burundi. Filippo Grandi yifuza ko abahungutse bakigwa neza, abatarahunguka nabo bakaguma bakingiwe umutekano iyo bahungiye. Nsubire nibutse ko ikibazo cy'abahunguka cyo kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano, basubire mu buzi, abana basubire kwiga, baronke icyo barya naho baba. Nayo uko kibazo cy'imfungurwa zagabanutse, turatinya ko hava haba n'abahitamo gutaha kubera icyo kibazo. Gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo. Iryo shyirahamwe ritangaza ko rifise ubukene ntangere bwo kwitaho impunzi, ndetse ko rikeneye uburyo burenga $195,000,000 z'amadolari y'Amerika yo kugaburira Abarundi barenga 280,000 bakiri mu buhungiro uno mwaka. Tumenyesha abariko baratwumviriza ko hakurikijwe ibitigiri bitangwa na HCR ku isi impunzi zirenga 182,000,000. Nshuti namwe mwese mwari muduteze abiri, aha niho duce dusozerera kino kiganiro. Pye Clave ni nkuru mwari kumwe kuri mikro ndakengurukiye bagenzanje twafadikanije Vedaste Ngabo muri Congo, James Jovin muri Tanzania na Ignyashusi Bahizi mu Buganda. Ni kiganiro cahagarariwe na Etienne Karekezi. Mugiraho muba mubahwe maze kibazo cyo guhunga naco kiranduranwe n'imizi.
Turamushimiye mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru na bagenzi bacu bandi mwumvise mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe aho muri hose mutwumva ndabashimiye, mbatumira kandi kujya mutugizaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo n'amakuru hano